muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza se, radio ijwi rya Amerika ni kuri FM 104.3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88.3 mu Rwanda. Mu Burundi turavugira kuri FM 94.9 na FM 95 2. Mwiriwe neza se, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza mu kanya turavuga makuru.
Abantu bashika 189,000 bahitanywe na malaria mu mwaka uheze w'2016, bakaba bagizwe ahanini n'abana bafite imyaka iri munsi y'itanu.
Uyu ni Minisitiri w'Ubuzima w'u Burundi Josiane Nijimbere ku munsi mpuzamahanga wo kurwanya malaria, umunsi no mu Rwanda bazirikanye, ariko ho mu gihe mu Burundi malaria ari icyorezo, mu Rwanda ho leta ikavuga ko malaria igabanuka ndetse ko yavuyeho 50%. Ni mukanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mbere y'aya makuru ariko turi kumwe na Fidele Niyongabo arabagezaho amakuru yo hirya no hino ku isi. Fide wiriwe.
Wiriwe Thomas.
Inkiko ingingo z'ingenzi z'aya makuru yo hirya no hino wadutegure n'izihe?
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yibutse umunsi w'icyibutso cy'ihonyabwoko ryakorewe Abayahudi mu ijambo yashikirije uno munsi ku wa kabiri mu nyubako y'icyibutso cy'ihonyabwoko ry'Abayahudi i Washington DC. Korea ya Ruguru yahimbaje uno munsi ku wa kabiri imyaka 85 irangiye icyo gihugu gishyizeho igisirikare cyayo. Abantu 20 benshi muri baba fasoni bapfuye igihe ubwato bw'ibyitsi bwarimwo bwibira mu gice cegereye ibahari cyo hagati mu gihugu cya Senegal kigenderwa cyane n'ingenzi. Aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye turagaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Tuherere ku makuru havuga hirya no hino. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yibutse umunsi w'icyibutso cy'ihonyabwoko ryakorewe Abayahudi mu ijambo yashikirije uno munsi ku wa kabiri mu nyubako y'icyibutso cy'ihonyabwoko ry'Abayahudi i Washington DC. Mu ijambo yashikirije, Perezida Trump yatangaje ko abantu bakwiye gukura icyigwa ku ihonyabwoko ryakorewe Abayahudi kubera ububisha nk'ubwo butosubira kuba. Yibukije kwihonyabwoko ry'Abayahudi ryakozwe n'abanazi hamwe n'abo bakorana ryari rigenewe guhonya ubwoko bw'Abayahudi. Yateye akama makungu kwibuka abahitanywe n'ihonyabwoko ry'Abayahudi, kwibuka ubuzima bwabo no guhimbaza insinzi y'amakungu kububisha. Perezida Trump yatangaje ko gukura ivyigwa mu ihonyabwoko ry'Abayahudi vyerekana akamaro ko kuguma abantu bari magabo ku vyimviro vy'ugwango. Igihugu ca Korea ya Ruguru cahimbaje uno munsi wa kabiri imyaka 85 irangiye gishyizeho igisirikare cyayo. Ibirori byaranzwe n'imyerekano n'imyimenyerezo ya gisirikare yakoresheje insoro z'ukuri mu gisagara kiri mu kivuko cya Monsan, aho ni mu buseruko bw'igihugu. Ibyo byatangajwe n'ubushikiranganji bujeje kwivuna abansi bwa Korea ya Ruguru. Bamwe mu bitegereza ibintu bari biteze ko Korea ya Ruguru ihimbaza imyaka 85 ishyizeho igisirikare cyayo mu kugerageza ibigwanisha uruhonyanganda cyangwa imisire inshuro igiri ya gatandatu. Yamara ivyo ntibyabaye ku muhiga mu uno munsi kwa kabiri. Ibirori byo guhimbaza imyaka 85 irangiye Korea ya Ruguru ishyizeho igisirikare cyayo yahuriranye no gushika muri Korea y'Epfo kwa submarine ikoresha ubuhinga bwa nuclear y'Abanyamerika USS Michigan. Iyo submarine yifatanije n'igisirikare kirwanira mu mazi cy'Ubuyapani na Korea y'Epfo mu myimenyerezo ya gisirikare mu mazi y'ibahari yo mu burengero bw'ikigobe cya Korea. Bitegekanijwe ko iyo myimenyerezo ya gisirikare yandanya gushika ejo ku munsi wa gatatu. Radio ijwi ry'Amerika Washington DC mwandanye kumviriza amakuru yo hirya no hino twabateguriye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasubiye kwiyemeza uno munsi wa kabiri ko azokubaka uruhome ku rubibe n'igihugu cya Mexique kugira zibire abarondera kuza kugerera ku butaka bwa Amerika mu buryo budaciye mu mategeko. Ivyo naho yerekanye ko yifuza kuba arahesheje mu rugamba rwo kuronka amafaranga ajejwe kuba kugura uruhome gushika mu mpera z'umwaka kugira ntibitume leta yugara ibiro byayo byose muri indwi. Perezida Trump yatangaje ko azorindira gushika mu kwezi kw'icenda ku vyerekeye amafaranga azokoreshwa mu kubaka uruhome hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Mexique. Bamwe mu bakurikirana ibintu bavuga ko urwo ruhome rushobora kuzotwara amafaranga arenga 20 miliyari y'amadolari y'Abanyamerika. abademokrate bakiye neza ingingo ya President Trump yo guhesha kubijanye no gusaba amafaranga yo kubaka uruhome hagati ya Amerika na Mexico mu biganiro zerekeye amafaranga leta izokoresha biriko biraba muri iki gihe. Muri Afrika abantu 20 benshi muri bo abapfasoni bapfuye igihe ubwato bw'ibiti barimwo bwibira mu gice cegereye ibahari co hagati mu gihugu ca Senegal kigenderwa cane n'ingenzi. Iyo mpanuka yabaye mu ijoro ryo ku munsi wa mbere kwizinga riri mu buraruko bw'igihugu ca Gambia. Ubwato bwagize iyo mpanuka bwarimwo abantu 72. Uretse abantu babiri abari muri ubwo bwato bose bari abapfasoni, ibiziga by'abantu 20 nivyo vyatowe. Irengero ry'ubundi muntu umwe naryo rikaba ritazwi mu gihe abandi bantu 51 batabawe. Ubwo bwato bwagiziziye impanuka ku izinga ryitwa Betenti rigendegwa cyane n'ingenzi catumye impanuka iba nticyamenyekanye buno nyene. Ikinyamakuru L'Observateur kivuga ko ubwato bwagize isanganya bivuye ku miyaga ikomeye, mu gihe ibindi binyamakuru byatangaje ko bwibiye kubera bwarimwo abantu murengera. Amakuru yo hirya no hino kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Igihugu cya Turikiya cyagize ibitero by'indege z'ingwano mu gitondo cyo no musiku wa kabiri kubagwanya ubutegetsi b'abakurde mu buraruko bw'igihugu cya Iraq no mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu cya Siriya. Itangazo ry'igisirikare cya Turikiya ryamenyesheje ko ibyo bitero byari bigenewe gutuma abagwanya ubutegetsi badashobora kwinjira ku butaka bwa Turikiya hamwe n'ibigwanisho n'amabombe. Abategetsi b'igihugu cya Turikiya bagabishije ko bagwanya ubutegetsi bo mu mugwi waziririjwe Kurdistan Workers Party mu mfunyapfunyo PKK ariko bakoresha uburaruko bwa Iraq n'uburaruko ubushira ubuseruko bwa Siriya nk'ubuhungiro bwabo.
Fidele niyonga burakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi. Mukanya urongera utwibutse ingingo z'ingenzi zayo. Hagati aho nshuti zacu murumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, maze rero usibye ku maradiyo yanyu mushobora no kujya ubu ngubu ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com no kuri Facebook VOA Radio yacu naho mwahadusanga. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Isi yose uyu munsi yazirikanye umunsi mpuzamahanga wo kurwanya malaria. Malaria ni icyorezo mu Burundi. Leta y'u Burundi irahamya ko abantu barenga 400,000 bahitanywe na malaria mu mwaka ushize w'2016. Evariste Nzikobanyanka aratubwira iyi nkuru.
Icyo gitigiri cy'abahitanywe n'ikiza cya malaria mu Burundi mu mwaka wa 2016 umushikiranganji w'amagara y'abantu umufasoni Josiane Nijimbere yagishikirije mu itangazo ryo kuri uno wa kabiri igerekereza 25 ukwezi kwa kane.
Malaria ni indwara irazishinga amakungu, umve na ibiharuro duhabwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi yose OMS bitwereka ko abantu bashika 200,299 bahitanywe na malaria mu mwaka uheze w'2016, bakaba bagizwe ahanini n'abana bafise imyaka iri munsi y'5.
Ibyijana murengera byerekana ko malaria yabaye indanse mu Burundi, byibonekeza ku baje kwivuza mu mavuriro atandukanye mu gihugu nkuko bishikirizwa n'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu. Ni nacyo gituma ubushikiranganji bwahavuye butangaza muri uno mwaka wa 2017 ko indwara ya malaria ari kiza
mu Burundi. Ibice bishika 60% by'abivuriza mu mavuriro baba barwaye malaria. Abana bari munsi y'imyaka 5 nabo bagize ibice 55% by'abivuza iyo ndwara. Muti ibiharuro byari zifashe gute? Mu ndwi ya mbere y'umwaka w'2016 twari dufise ibiharuro by'abagwayi bangana 179,854. Ariko mu ndwi ya mbere y'umwaka w'2017 twaronse ibitigiri by'abarwayi bingana 232,764. Ivyo vyaciye bituma dutangariza abenegihugu n'amakungu ko malaria yabaye ikiza ngaha mu gihugu cyacu aho hari kwigenekerezo rya 13 ntarante umwaka w'ibihumbi 2017
ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bufatikanije n'ishyirahamwe mpuzamakungu OMS rijejwe amagara y'abantu izo nzego uko ari zibiri zarateguriye hamwe umugambi wo kugwanya ico kiza ziwushikiriza abafasha nk'uko umushikiranganje n'ijimbere abivuga ariko mu kurindira avuga ko habaye harafatwa ingingo zihuta kugira ico kiza nikibandanye gitema gitongora
twaciye dushiraho umugwi ukurikirana ingene ibikorwa byo kugwanya ico kiza cha malaria biriko biragenda twaciye kandi twikora ku baganga dusanze dukorana ngaha mu bushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu kugira ngo tubarungike muri izo ntara twavuze kuja gufasha kuvura abenegihugu twararungitse kandi muri izo ntara zibangamiwe gusumba izindi abaja gufasha kwigisha abenegihugu kugira ngo bamenye inyifato bugira mu kwikingira indwara ya malaria
ibikorwa bimaze gukorwa mu kugwanya ikiza cha malaria cyerekana ko kiriko kiragabanuka nkuko bivugwa na muganga Josiane Nijimbere
dufatiye ku ndwi igira 15 y'umwaka w'ibihumbi 2016 ibiharuro by'abagwayi ba malaria byangana ibihumbi 180 n'ijana na 45 kuri iyo ndwi nyene muri uyu mwaka w'ibihumbi 2017 ibiharuro by'abagwayi bingana ibihumbi 149 796 ibyo biharuro bitwereka ko ingufu zidasanzwe turiko turakoresha zitotuma turangiza vuba iki kiza cha malaria hani wacu mu Burundi dutegerezwa kandi kuguma turondera uburyo hirya no hino kugira ngo intambwe tugeze ko tuyikomeze kongere dukwiragize hose ubuhinga bwo kugwanya no kuvura iyo ndwara ya malaria
umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu atera kama Barundi gukoresha neza imisegetera irimo imiti y'icimibu itangwa na leta abajeje intwaro basabwa guhimiriza abo barongoye mu ntumbero yo kwerekana uruhara rw'umwe mu kugwanya malaria icivugo cy'uno mwaka ni dukora ibishoboka byose turandurane n'imizi malaria ibujumbura Evariste Zikubanga nka ijwi rya Amerika
umunsi mpuzamahanga wo kurwanya malaria leta y'u Rwanda yaboneyeho kuvuga ko malaria yagabanutseho kimwe cya kabiri mu gihugu asumuta kaburiye duteguriye inkuru
Imibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko indwara ya malaria yagabanutseho 50% kuva abajyanama b'ubuzima batangiye kuvurira abaturage bose bafite ikibazo cya malaria mu midugudu yabo. Gahunda yatangijwe mu gihugu hose kuva mu kwezi kwa cumi k'umwaka ushize. Dr. Mabre Mutuyumuremyi ushinzwe gahunda yo kuvura malaria muri Minisiteri y'Ubuzima avuga ko imibare igaragaza ko abantu bangana 50% barwaye malaria bifashishije abajyanama b'ubuzima aho kugana ikigo nderabuzima. Uyu muganga avuga ko n'impfu zikomoka kuri iyi ndwara zagabanutseho 50%. Dr. Mabre Mutuyumuremyi yabwira Ijwi rya Amerika ko mu mezi abiri y'umwaka ushize wa 2016 abantu 157 bahitanywe n'indwara ya malaria ariko mu mezi abiri y'umwaka wa 2017 abantu 81 aribo bahitanywe n'iyi ndwara.
Bikozwe n'abajyanama b'ubuzima bituma bivuza hakiri kare ntihagire umuntu uremba cyangwa se ngo azahazwe na malaria ariko ikindi ni uko hashyizweho na gahunda yo kuvura ku buntu abantu batishoboye icyiciro cya mbere n'icya kabiri by'ubudehe ubungubu bavurwa malaria ku buntu nta kiguzi batanze wagira ubwishingizi mu kwivuza utabugira uvurwa ku buntu mu gihugu hose
Radio Ijwi rya Amerika ryasubiye kamwe mu karere k'Ubugesera kaza ku mwanya wa mbere mu tugarijwe na malaria maze twerekeza mu murenge wa Ntarama mu mudugudu wa Kingabo mu kagari ka Cyugaro umujyanama w'ubuzima Uwimana Leticia yari mu bikorwa byo kwakira umurwayi waje akekwaho ko yafashwe na malaria yari mu rugo iwe umurwayi twasanze yaganye umujyanama w'ubuzima yatangaje ko abajyanama w'ubuzima babegera ndetse babisanzuraho gukora abaturanyi babo
atwa biduguriro gutya mu butwe guhashya kuva dashya kurya bikananira ariko ubu bumwe bwawe ntabwo malaria ariko nugere nifashitishe ndebe turaturage ibyiza by'uyu rero ni uko isaha n'isaha tuzakatwitaho tutagombye kujya kwa muganga ntiwaba warembeye no mu rugo tukamuhamagara tuba dufite nomero ze wananiwe guhaguruka kugenda akaza akakuvurira mu rugo ukaryama mu rugo nta nubwo tuza ngo adusuzugure adufata nabi ntabwo twahagaruka.
Umujyanama w'ubuzima w'Imana Letitia yasobanurira Ijwi rya Amerika inzira baca ngo bavure umurwayi uje ubagana.
Mubonye ko mbanje kwambaraga fata tederi ariko aka gapimo mureba dushyiramo amaraso. Tuhashyiraho amaraso tugategereza iminota 20.
Ni ibintu ubona abaturage bayiyobotse
cyane barabyishimira kubera abari hafi nta matike abasaba kugenda kwa muganga kandi isaha n'isaha baziye nta utonda umurongo.
Ndabona iwawe hari nk'ibitaro, ndabona matora, ndabona
iyo baje barembye barenze umwe. Hari igihe mfate matora imwe nkayishyira mu cyumba umwe akaba aryamye undi akaryama ahangaha, akabona igihe amaze kunywa imiti akacika intege akaryama, yamara kugira agatege agataha.
Umwanya umurwayi amarana n'umujyanama w'ubuzima iminota 20. Muri iyo minota 20 umurwayi yaramaze guhabwa igisubizo cye ndetse agirwa inama y'icyo agomba gukora.
Umurwayi nta malaria afite, agira inama yo guhita ajya kuri centre de sante akajya kwivuza kuko baba bafite n'ibipimo byinshi kakareba ikindi kintu yabarwaye.
Mukecuru rero usanze malaria wakekaga ntayo ufite, ubu biragenda bifite?
Ubu ngubu ndashaka uburyo zajya kwa muganga nongere nifatishe ibizamini wenda haba harimo inzoka n'ubundi burwayi.
Insanganyamatsiko y'uyu mwaka ku rwego rw'isi yo kurwanya malariya isaba ibihugu kurandura burundu indwara ya malariya. Ku ruhande rw'u Rwanda, muganga Mutuyumuremyi avuga ko nubwo bagerageza guhangana n'iyi ndwara ariko ikiri ikibazo ku gihugu.
Ntabwo tuvuga ko ikibazo cya malariya cyakemutse, ariko ingamba zirimo zishyirwaho aho kugira ngo tubashe guhangana nacyo. Ntabwo rero twaba ko cyarangiye, u Rwanda ruracyangayikishijwe na malariya. Niyo mpamvu n'uyu munsi by'umwihariko twahariye uturere tuzahaye kurusha utundi kugira ngo tuganire n'abayobozi, tuganire n'abaturage kugira ngo tubamenyeshe by'umwihariko ko malariya ikiriho.
Umwaka ushize indwara ya malariya yari yabaye icyorezo kuko havugwaga abantu 4 million barwaye malariya. Uyu mwaka abashinzwe iby'iyi ndwara bemeza ko abarwayi bazagabanuka ku buryo bugaragara bitewe n'impamvu nyinshi zashyizweho zishingiye mu gutanga inzitiramubu zigera kuri 4 million ndetse no kwifashisha abajyanama b'ubuzima. Gahunda yo kwizihiza umunsi wo kurwanya indwara ya malariya mu Rwanda irabera mu karere ka Huye kuri uyu wa gatatu. Abaturage barwaye indwara bakazayivurwa ku buntu. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ibyo rero byari iby'umunsi mpuzamahanga wo kurwanya malariya.
Kwigenekeye tujya 2007, ukwezi kwa kane, imyaka 2 zobirumanye hatanguye imyerekano yo kwiyamiriza gusubira kwitoza kwa Petero Nkurunziza.
Fidelite ishatse arantanze, ariko mukanya icyo ashaka kubabwira nuko umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu CNIDH mu Burundi umenyesha ko impore iri migaruka mu Burundi. Nyine iyi impore yari yarahungabanijwe n'imidugararo ya politiki imaze imyaka 2. Iyo midugararo nayo yatewe no gusubira kwitoza kwa president Pierre Nkurunziza. Nguyu rero Fidelite ishatse arabaha ibindi bisobanuro.
Kwigenekeye tujya 2007, ukwezi kwa kane, imyaka 2 zobirumanye hatanguye imyerekano yo kwiyamiriza gusubira kwitoza kwa Petero Nkurunziza, umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Jean Baptiste Baribonekeza arongoye CNDH amenyesha yuko ubu impo iri kwiragaruka.
Biraboneka ko igitigiri cy'abantu basiga ubuzima mvururunga ha ibujumbura canke ahandi caragabanutse cyane. Bwa mbere amabohero wa munsi ku munsi nk'aho ibujumbura ugasanga abantu bashika 50 cyangwa 60 bafashe. Biboneka ko rero igitigiri cy'abantu bafatwa ku munsi cyagabanutse inshuro 4. Ikindi dufatira ko ni igitigiri cy'abantu batwitura bavuga ati umuntu wanje namubuze canke umuntu wanje yafashwe. Aco nyene biraboneka yuko ugiranije imyaka 2 iheze ezagabanutse cyane.
Yamara aremeza ko umunsi iheze agataya kazi na muntu mu Burundi kahungabanye.
Muri imyaka 2 iheze turamaze guharura abantu bashika ku 720 bahitanywe n'izi mvururu zihitiye kuva muri 2015 gushika muri 2016. Hariho n'abandi bagiye barasinze ikarizo igufa, hariho abahunze, hariho abagiye barafatwa bidaciye mu mategeko canke bagafungwa umwanya muremure bataburanishijwe.
Ibyo binyaro bitanzwe na CNDH bihushanye n'ibyagiye biratangwa mu vyegeranyo bitandukanye z'amashyirahamwe mpuzamahanga yita akazi na muntu ahandi ibonekeza ubudasa bw'ibiharuro ni kubitegeka iby'impunzi z'abarundi. Useruki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ONU yemeje mu nama y'umutekano mu nduheze ko abarundi bahunze igihugu kuva mwaka 2015 gushika no mango bangana 800,000. Leta y'Uburundi yo yemeza kubitegeka ibyo bahunze ari 165,000. Muri izo mpunzi harimwo abari bahurikiye amashyirahamwe atayegamiye mu bya politiki. Mbere muri ayo mashyirahamwe hari yashyira kuri 5 yahagaritswe, ayandi nayo yarafuswa burundu n'ubushyirangane bw'intwaro hagati mu gihugu. Mu by'ayo mashyirahamwe yagirizwa harimo kwifatikanya n'abashatse guhirika ubutegetsi kuwa 13 ukwezi kwa 5 umwaka 2015. Kuri uyu wa kabiri igihe umugwi ujeje gatereka zina muntu mu Burundi CNDH wari kurashyira ahabona imigabo n'imigambi yawo yo myaka iniri imbere, bamwe bitabye iyo nama barabazwa n'uko ayo mashyirahamwe yahagaritswe ariko akabandanya akora. François Xavier Ndaruzaniye arongo ishyirahamwe rigizere.
On sait qu'il y a des organisations qui ont été rayées de la liste des ONG locales.
Turazi ko hari amashyirahamwe yakuwe ku rutonde ngo yakorera mu gihugu ariko abandanya akora ibyegeranyo bihungabanya by'agateka ka zina muntu. Ni ibyegeranyo bitandukanye n'ibikorwa na CNDH. Twasanze amashyirahamwe mpuzamahanga akoresha ibyo byegeranyo mu gusohora ibyegeranyo byayo ku bijyanye n'ingene agateka ka zina muntu gahungabanya mu gihugu.
Pour produire leur rapport sur l'état de violation des droits de l'homme au Burundi.
Hagataho urongoye umugwi gatare kazi na muntu mu namahinguza amateka yabagije umugwi CNDH kugishwa inama imbere yo kugeranya ibisohoka.
Alors je au moment de la production de ce rapport, je vous pose la question si CNDH a été consulté.
Igihe byegeranye byariko birakugwa nagomba ndababaze ko CNDH yabajijwe. Kugira ukuri ko ku rubuga rumenyekanye. Turumva ko imbonera kure ari akagwi k'abagizi ba nabi gushikaho umugwi wawe ubyemeza. Nse CNDH nta burenganzira ifite bwo kuvuga ko ibyegeranye ari ibinyoma.
Vous n'avez pas droit de dire ce rapport est mensonger.
Jean-Baptiste Barigonekeza arongoye CNDH yishuye ko bishika bakabazwa n'abanyene gukora ibyo byegeranyo ingenzi gatare kazi na muntu zifashe, ariko yemeza ko hari gihe usanga ibiri mu cegeranyo bitandukanye n'ibyo abo muri CNDH bashikirije. Nayo ku kibazo cy'imbonera kure muri CNDH ntibashyigikiye abazita inkozi z'ibibi.
Ndabona ibyegeranyo bivuga ko imbonerakure zahagaritse abantu kubwanje no kwitiranya. Icyo nakwemeza ni kuvuga ko imbonerakure zijejwe ibikorwa by'ihohoterwa.
Kuva mu kwezi kwa 5 mwaka 2015 gushika no mango, Leta y'u Burundi hamwe n'amwe mu mashyirahamwe atabigamye bya politiki akorera mu gihugu bamwe ko bariyamiriza ibyegeranyo bisohorwa n'amashyirahamwe mpuzamakungu ku bijyanye n'ubugena gato y'akazi na muntu kifashe mu Burundi. I Bujumbura, Fidelite Ishatse, icyo gihe Amerika.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi kinyarwanda, turi kuri internet radio yacu vewa.com. Mu Bufaransa nk'uko mubizi, abaturage baritegura icyiciro cya kabiri cy'amatora y'umukuru w'igihugu giteganijwe ku itariki ya 7 y'ukwezi gutaha kwa 5. Iki cyiciro kizakiranura abakandida babiri ba mbere, Emmanuel Macron na Marine Le Pen, bavuye muri 11 mu cyiciro cya mbere cyabaye ejo bundi ku cyumweru. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yaganiriye na Gracien Rukindikiza ukomoka mu Burundi, akaba umwe mu bantu bari mu bayobozi b'itora mu mujyi witwa Lachon. Yamubajije ingamba yabonye abatoye ku cyumweru bashyiraga imbere. Tubatega amatwi.
Icya mbere cy'umubyo uvuga ko ayo matora yagizwe n'uko abantu batari bazi neza icyo batora. Nibamenyesha yuko hari abaza baje gutora bataratora neza, batazi neza icyo baza gutora. Hanyuma ikindi kintu umuntu yovuga ni uko abanyagihugu bagombye kwikura ko imigambwe yari isanzwe izwi rwose abasosiyaliste n'abarepublikain, ibyo bita mu Bufaransa gauche na droite, bagomba kuzana abandi bantu bashasha. Nicyo gituma baza bagurondera, wumva yuko abo bagana yari Macron cyangwa Mélenchon cyangwa Marine Le Pen urumva yuko abafaransa bari banyotewe rwose ihinduka yuko abantu bamwe batwara bumva
ikigaragaza ubu ngubu ni uko mu bakandida babiri bari imbere aribo Emmanuel Macron na Marine Le Pen aribo baziyamamaza ku matora mu kwezi kwa gutaha kwa gatanu ku itariki ya karindwi murebye tuvuge nka Emmanuel Macron icyo mwumva yahindura kuri politiki y'Ubufaransa ni iki mwatubwira
icyo nubatangaza ni uko n'abatoye bose Emmanuel Macron batazi neza iprogramu yiwe kuko yamye akavuga neza agatomora avuga ngo azofutora bimwe bya gauche bimwe bya za droite imvugo yiwe ni tomoye n'umuntu avuga ati je ndemeye ibi agasura kamera n'ibindi bidasa icyo azohindura ko abantu benshi mu Faransa barabyibaza ati ntacyo tubona neza kuko benshi babona ko inyuma yiwe hariho abagabo babiri ari umuntu yitwa Jacques Attali yamye ari kumwe n'abantu batwaye ba Mitterrand ba Hollande hanyuma hakongera akaba na President François Hollande yagumye araba cyane cyane nkuko urabona ko muraba nk'uyo bari umwana wiwe n'umuhungu wiwe nicyo gituma rero yamahinduka abanyagihugu biyumviriye agoye ko azoboneka azobe abandanya bya bindi byari bihasanzwe nicyo biratangaza kubona abafaransa ingene bagomba bamutoye kandi batazi ni programme yiwe
none se mwareba Marine Le Pen we icyo mwumva ashobora kubahindura aramutatowe ni iki mwatubwira
icyo rwo nuko Marine Le Pen uravuze na Macron icyo badahuriye ko nuko Macron agomba kugundanya ibyahakora Marine Le Pen nawe arafite imvugo avuga mbere igomba kumera nk'iya Mélenchon aravuga yuko Ubufaransa bwo kwigunga bukaba uronka independence kuri Furaya cyangwa ku bindi bya Euro hanyuma ikindi avuga nuko uravye ibyumviro by'ibyo bya gauche ibyo kuvugira abantu bato bato abimizi abantu baforoma hinguriro icyo byumviro bisigaye rwose biri kwa Marine Le Pen hamwe n'abantu kwa Mélenchon ugacibona rero ko benshi birindira ati Marine Le Pen aje hari ibyo yuhindura kandi bindi nabyo harimo n'abafaransa bavuga bati ikibanza cyacu kiratwarwa n'abantu b'abanyamahanga yuramukaje Marine Le Pen yuca baka ubwo buzi akaguha twebwe mbwa nuko bibagira yuko abanyamahanga babatse ubuzi canke bakagenda haca babura abantu babandanye bagura bya bintu byavugwa ubutunzi bw'Ubufaransa bugaca bukoroka rwose urumva yuko abafaransa ubu bari mayira abiri adahuye kandi agoye rwose kubona Macron na Le Pen ari ngo azotorwamo kandi inzira zabo zidatomoye
murebye ku banyafurika bari aho mu Bufaransa umukandida mubona bashyize imbere uwo mubona wahindura politiki y'Ubufaransa ku mugabane wa Afurika ninde muri abo bombi
muri abo babiri umukandida abanyafurika barashyigikira ni Macron biraboneka mbere no kuva na Karemi we benshi bashyigikiye kubera kuko nta byinshi agomba guhindura kandi muri ibuke byavuze muri Algerie uvuga yuko Abafaransa ubukoloni bwagize ari nk'uko ibyabaye crime contre l'humanité kugwanya ikiremwa cya muntu urumva bene ibyo cyo bavuga ati uyu muntu asanzwe gutandukanya rwose n'imvugo yari hasanzwe bibingira yuko azohindura ibintu byinshi muri Afurika umugabo nuko bibagira yuko abari inyuma ya Hollande abari bakiri inyuma ya Macron cyane cyane umuntu ufite ibyumviro bikomeye yerewe yitwa Jacques Attali
Radio Ijwi ry'Amerika inkuru mu magambo make
Amakuru twabwiye ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yibutse no munsi umunsi w'icyibutso cy'abanyabwoko ryakorewe abayahudi mu ijambo yashikirije no munsi wa kabiri Washington DC twabwiye ko Korea ya Ruguru yahimbaje no munsi kwa kabiri imyaka 85 irangiye ishizeho igisirikare cyayo ibirori byaranzwe n'imenyerezo ya gisirikare ikoresheje insoro z'ukuri mu gisagara kirimo ikivuko cya Mossam mu buseruko bw'igihugu twabwiye ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasubiye kwiyemeza no munsi wa kabiri kwaza kuba ku ruhome kuri ubibe rw'igihugu cya Mexique kugira azibira abarondera kuza kugerera ku butaka bwa Amerika mu buryo budaciye mu mategeko twabwiye ko abantu 20 benshi muri bo bafasoni bapfuye igihe ubwato bw'ibiti bwarimwo bwibira mu gice cegereye hafi ibahari cyo hagati mu gihugu cya Senegal kigenderwa cyane n'ingenzi
Nshuti zacu rero turabashimiye cyane ko mwaduteze amatwi muri aya makuru mugejejweho na Fidel Niyongabo n'abanyamakuru bacu bo mu karere k'ibiyaga bigari ku buhanga bw'ibyuma hari Kimenyi Innocente nabo kuri mikoro mwari kumwe na Thomas Kamirindi mukomeze rero mugubwe neza na radio yanyu radio Ijwi rya Amerika murakarama